Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika samanira hii Washington DC mukirundi mukiya Rwanda. Niweneza nshuti mwese dutaramanye muri kumwe na Frederic Nkurikije. Murundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Ijwi ya Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuri saha. Leta y'u Burundi yashyizeho amabwirizwa ajyanye no kurungika hanze abakozi barimo abakobwa gukora mu bihugu by'Abarabu. Amashyirahamwe y'abakirinzi yoyo abona ko ari urudandazwa rw'abantu.
Ayo masezerano arateye ubwoba, yaje kongereza ubwo rudandazwa bazoguma bakoreshwa ahandi, kuko bakoreshwa mu buzi butabubahiriza bwo gufatwa nk'abaja.
Iyo ni Maître Immaculé Hunja arongoye urunani rw'abakenyezi bahanira amahoro n'umutekano. Ubushikiranganji bw'imigendanire burahumuriza abafite ayo makenga.
Ibintu bijyanye n'agateka kazina muntu biza bikingiriwe ku buryo umukoresha azohirahira ngo abakoreshe ibitari muri kontra ashobora gukurikiranwa n'ibyo bihugu.
Uyo ni Albert Ashingiro, umushikiranganji u Burundi ashejwe imigenderanire n'amakungu. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatanguye urugendo rw'iminsi ine rwo kugendera abanyagihugu mu ntara y'Amajyepfo n'iy'Uburengerazuba. Abakardinali b'idini rya Ekleziya Katolika bava mu bice bitandukanye byo ku isi bazokoranira i Vatikano mu mpera z'indwi. Aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye ni mu kanya ntagire aho muja. Uburusiya bwatangaje uno munsi ku wa kane ko igisirikare cyabwo cishe abasirikare ba Ukraine barenga 200 mu kibanza abantu bategeramwo amatereni mu gice cyo hagati cy'igihugu. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'Uburusiya bwatangaje ko igitero cya misile yitwa Iskander cyakozwe ku itereni y'igisirikare cya Ukraine mu kibanza abantu bategeramwo amatereni cya Chaplin mu ntara ya Dnipropetrovsk iri hagati mu gihugu cyahitanye abasirikare ba Ukraine 200 cyongera gisambura ibikoresho by'igisirikare 10. Kwa bushikiranganji bumenyesha ko iyo tereni yari igiye mu bice biriko biberamo ingwano mu ntara ya Donbas iri mu buseruko bw'igihugu Burusiya rushaka kwigarurira. Umuryango w'Ubumwe bw'Uburaya wiyamirije ico gitero kigira hise cyakozwe ku ba civil ku munsi Ukraine yahimbaza ukwikukira kwayo hamwe no kuyibuka amezi atandatu arangiye Uburusiya butanguye igitero ku butaka bwayo. Mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka igitero cya rokete mu kibanza abantu bategereramo amatereni mu gisagara cya Kramatorsk mu buseruko bwa Ukraine cyahitanye abasivile batari munsi ya 57 mu gihe bari barindiriye kujanwa mu burengero bw'igihugu ku mpamvu z'umutekano wabo. Amatereni yaragize akamaro gakomeye cyane muri Ukraine mu kigoro ko gukura abanyagihugu mu bice bitari bike by'igihugu kuva Uburusiya burungitse intego zabwo muri Ukraine.
Urakoze Fidele. Aba kardinal b'idini ya Ekleziya Katolika bava mu bice bitandukanye byo ku isi bazokoranira i Vatikano mu mpera z'indwi. Ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Iryo koraniro ribonwa ko rishobora kuba ririko ritegura ibishobora gukurikizwa mu guhitamwo uzosubira Papa Francisco igihe yo kwitaba umuremyi canke atanze imihoho. Ku munsi wa gatandatu Papa Francisco azogena abasenyeri 20 baze kwinjira mu rwego rw'abakardinali bajejwe kuba abahanuzi bakomeye ba papa no gutora papa mushasha. Muri bo 16 bari munsi y'imyaka 80 bazoja mu mugwi w'abakardinali barekuriye kuja mu nama igenewe guhitamwo papa mushasha iba mu mwiherero. Kuzoba bubaye ubugira 8 mu birori vyo ku munsi wa gatandatu Papa Francisco agena abakardinali bashasha basangiye muri rusange uburyo abona ibintu kuvyuko Ekleziya Katolika yohuza bose kurushiriza. Papa Francisco yatowe mu mabanga ya papa mu mwaka w'2013. Amaze gutora gushika ubu abakardinali 83 ku bakardinali 132 bajejwe guhitamwo papa mushasha, no kuvuga hafi y'ibice 63%. Papa Francisco afise imyaka 85 muri iki gihe yabwiye itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters mu kiganiro mu kwezi guheze ko atamigamba afise yo gutanga imihoho mu bihe bya vuba, no kuvuga ko ashobora kuzogena abandi bakardinali mu mwaka uza.
Muri kamara bandanya kumviza iradio hizwi ya Amerika makuru wavugwa hivya no hino kuisitu ya banda nize kumakuru eleki Afrika umu gamge uikuteti muri Angola MPLA ya uiteze gutsinda bantora mugihe uandanya kuwa imbere mugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta unita n'inkuru dushikizwa na mugezi wacu Fidel Nyongabo.
Umugambwe uri ku butegetsi muri Angola MPLA urahabwa amahirwe menshi yo gutsinda amatora mu gihe ubandanya kuba imbere y'umugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta unita yamara hari ibyagezo ko amatora yibwe. Umugwi w'igihugu cyaje rw'amatora batangaje ko mu gihe ibice 86% kwijana by'amajwi amaze guharuka. Umugambwe MPLA uri imbere n'amajwi 52% kwijana mu gihe umugambwe UNITA ufise amajwi 42%. Insinzi y'umugambwe MPLA izokongereza kiringo cyabo umaze ku butegetsi kigera hafi imyaka 50 kuva Angola ironse ntayo yo kwikukira mu mwaka w'1975. Hamwe byavuye mu matora byokwemezwa yotuma President Joao Lourenço ayobora Angola mu kindi kiringo cy'imyaka 5. Yamara umugambwe UNITA uyobowe na Adalberto Costa Junior wiyamirije ibya mbere byavuye mu matora byatangajwe n'umugwi w'igihugu cyaje rw'amatora masaha ya kare y'uno munsi kuwa kane mu kuvuga ko atawo byizera. Ugwaruka ku mugwa mukuru Rwanda ntiyunejejwe na gato n'ibyavuye matora by'agateganyo. Umugwi w'igihugu ujejwe amatora umenyesha ko ababa ku mugwa mukuru batoye UNITA ari benshi cyane. President Lourenço yari yemeye guhindura ibintu mu gihugu no gukwiragiza iterambere mu banyagihugu igihe yatsinda amatora mu mwaka w'2017. Yamara naho hari byashyitse ko mu rugamba rwo kurwanya ruswa nta kinini yakoze ku byo yari yemeye byo kugabanya ubukene mu gihugu. Abanyamitahe berekanye umunezero wabo wo kumugambo uri ku butegetsi MPLA uzobandanya kuyobora Angola.
Turagushimiye Fidel. President u Fransa Emmanuel Macron ari mu rugendo no munsi kwa kane muri Algeria mu bizoshimikirwa ko mu rwo rugendo harimo amasoko nta nguvu imigendane hagati y'u Fransa na Algeria. Inkuru dushikizwa na mugenzi wacu Fidel Nyongabo.
Ubufaransa bwakoronije Algeria mu kiringo kirenga imyaka 130 imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri yaratosekaye cyane mu bihe bya vuba inyuma y'uko President Macron yibajije niba Algeria yariho nk'igihugu imbere y'uko Ubufaransa buyigarurira. Yagirije leta ya Algeria ko yakokeje abanyagihugu bayo kuzira Ubufaransa. President wa Algeria Abdelmajid Tebboune yarakuye ambasaderi wiwe mu Bufaransa mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze kubera ibyatangajwe na President Macron yongera aziririza indege z'igisirikare z'Ubufaransa gukoresha ikirere cy'igihugu ciwe. Abafasha ba Macron babona ko impande zose zarengeye ibyabaye mu kuvuga ko biteguriye gusubira kugirana imigenderanire myiza. President Macron yarerekanye icyifuzo cyo gusubira kugirana imigenderanire myiza na Algeria mu gihe icyo gihugu gishobora kugira uruhara rukomeye mu guha umwuka utanga ingufu muryango w'umwe bw'Uburaya nyuma y'uko Burusiya buteye igihugu cya Ukraine. Ibihugu by'Uburaya biriko birondera kuhagarika kuzera ku masoko ntanga ngufu y'u Burusiya. Ibyo bikaba biha Algeria igihagararo n'uruhara rukomeye kubera gisanzwe gifise imiringoti itwara umwuka utanga ingufu igifatanya n'ibihugu bya Espagne n'Ubutaliyano. Abderrahmane Mebtoun umuhinga mu byerekeye ubutunzi muri Algeria yatangaje ko President Macron azosaba Algeria kugerageza kongereza umwimbu w'umwuka utanga ingufu. Bitegekanijwe ko Macron amara iminsi itatu muri Algeria ahazogendera umugwa mukuru Alger n'igisagara cya Oran kigira kabiri mu bunini mu gihugu. Ubwanyu Macron yagendeye Algeria hari mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'2017 gato inyuma yo kwashitse ku butegetsi.
Muri kumura bandanya kubiza iradio hijwi ya Amerika isanganyira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda bukanya amakuru yo mu karere ka Afrika ibyaga binini. Ya makuru cyatangwe mu Rwanda aho Perezida Paul Kagame atangwe urugendo rw'iminsi ine rwo kugendera abanyagihugu mu ntara y'Amajepfo niyo uraruko. Kuri uyu wa kane umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yari mu Ruhango aho yakiriwe n'abanyagihugu bako karere bahuriye ku kibuga cy'urwunge rw'amashuri indangaburezi. Umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Sumtaka Woyi yari yahishikiye.
Mugihe cya saa 5 n'igice nibwo umukuru w'igihugu yarageze ku kibuga cy'umupira cya Kibingo mu murenge wa Ruhango. Abaturage bamwakiranye ibyishimo n'abagenda banyuramo basuhuza. Kuri icyo kibuga hari hahuriye abaturage benshi baturutse mu mirenge hafi ya yose igize ako karere ndetse no mutundi turere tw'igihugu. Mu rugendo rubaye nyuma y'imyaka 2 aho icyorezo cya COVID-19 kimaze gutogorera. Nirwo rugendo rwa mbere ruhuje umukuru w'igihugu n'abaturage benshi kuva icyo cyorezo cyadutse ku isi. Mu karere ka Ruhango, Perezida Kagame yakirijwe indirimbo rimwe na rimwe abaturage bakanyuzamo bagacinya kadiwe. Umukuru w'igihugu yabwiye abanyaruhango ko nyuma yaho bari baherukaniye muri 2017 ubwo yari yaje kwiyamamaza ko bafitiye umwenda kandi ko yiteguye kuwishyura.
Ndibuka twahuye turi mu bihe by'amatora, twasezeranye byinshi ndetse munshyiramo umwenda ntabwo nashoboye kuwishyura wose, ariko turacyakomeza. Niba ari ibijyanye n'amazi 60% n'ibindi ku ijana ni bike, aracyafite umwenda wo kubizamura nibura ngo bigere kuri 80%. Menye ko uruganda rukora ifu y'imyumbati rukora 50%. Ikibazo cyanjye ni ukubaza ngo kuki atari 60%, atari 70%, atari 80%.
Perezida Kagame yahaye abaturage umwanya ngo bamugeze ibibazo bafite ndetse n'ibyifuzo.
Abamotari sinzi nimba mujya mubibona, dufite ikibazo cya asiransi ihenze cyane ku buryo moto yanjye nyishyura asiransi y'165,000. Tukwishyura ibintu bitandukanye, autorisation, ipatante, umusoro ku nyungu, tukishyura byinshi ku buryo utabasha kuba wabasha no kugura umwenda cyangwa urihira umwana mu ishuri. Turabasaba kugira ngo ikibazo cyacu kibi cyanyuma kidukurikirane.
Ndabyumva.
Ni icyo ngicyo.
Your Excellency, mu gihe kitarenze amezi abiri kiraba cyakemutse.
Icyo kibazo rwose nanjye ndagishyiramo uruhare rwanjye, turaza kugikemura.
Abaturage bamwe bagaragaje ko batahawe umwanya ngo babaze ibibazo umukuru w'igihugu, bamwe bavuga ko bagiye bakumirwa. Kuri mikoro y'ijwi rya Amerika, abaturage bagaragaje ibibaruhije.
Mfite ikibazo jyewe cy'amatara bansimbukishije sincana, kandi abandi bose duturanye baracana jyewe bansimbukishije ipoto.
Mugende umumama w'abana babiri, nitwa Uwimana Corodina, iwacu ni Kinihira, maze imyaka 6 mba ku gasozi. Kugeza ku uyu munota ntibatuma ntanga ikibazo nanjye ngo mvuge. Bampaye icyiciro cya 2 ntagira ahantu, kandi hari ababa mu nzu ngendara ku gasozi barihirwa mituweli. Umwana wanjye ararwara agahera mu nzu nkajya kwahira ibyatsi, bambujije kujya imbere ngo mbaze.
Nkanjye ndacumbise, mfite utwana namusiriho na ku irembo, mama ni umusazi na musaza wanjye nitwango nanjye yanereka.
Urugendo umukuru w'igihugu yatangiriye mu karere ka Ruhango ruzakomereza ku munsi w'ejo mu karere ka Nyamagabe ndetse na Nyamasheke. Azagirana kandi ibiganiro n'abavuga rikumvikana mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye, hamwe n'abo mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rusizi. Biteganijwe ko muri uru ruzinduko Perezida Kagame azasura umukecuru Rachel Nyiramandwa, umukecuru w'imyaka 110 wo mu karere ka Nyamagabe. Perezida Kagame azasoreza uruzinduko mu karere ka Karongi, aho azasura uruganda rw'icyayi rwa Rugabano. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo.
Leta y'Uburundi yashyizeho amabwiriza ajyanye no kurungikanze abakozi bato bato barimo abakobwa, bakaba bazorungikwa gukora mu bihugu by'Abarabu, Arabie Saoudite, Qatar n'ibindi. Leta y'Uburundi ivuga ko izohungukira kubera amakori bazotanga n'amafaranga bazorungika mu gihugu. Yamara amashyirahamwe y'abakenyezi yoyo abona ko ari urudandazwa rw'abantu. Ido y'inkuru mugenzi wacu Claver Niyonkuru. Pierre Claver Niyonkuru ari Kigali mu Rwanda.
Kubwo Burundi, amasezerano, amategeko n'amabwiriza agenga igikorwa cyo kurungika abakozi hanze azofasha mu gukingira gateka kabo mu bihugu bagiyemo. Ayo masezerano agenga abazoba bajanywe n'amashyirahamwe azwi akorera mu Burundi canke hanze. Abazoba bagiye ku giti cyabo, Uburundi bubasaba kwitura ubuserukizi bw'igihugu barimo kugira ngo biyandikishe bamenyekane, gutyo hagize ugira ingorane akitabwaho. ubushikiranganje bw'imigenderanire y'Burundi n'amakungu nibwo buzokurikirana ico gisata n'inyungu kizotanga. Sonia Ines niyubahwe umuvugizi w'ubwo bushikiranganje niwe yabitangaje mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane.
Hariho ubucuti cyane cyo nokwita amasezerano iryo shirahamwe ryo mu Burundi zo yagiraniye n'imiburi n'amashirahamwe abiri yo mu gihugu abakozi bazaba bagomba kujamwo. Iryo shirahamwe rizogutegeza gutanga amafaranga y'ingwati imiliyoni 50 azoshirwa ku ikonti yuguruye mu banki nkuru kugira ngo umukozi w'umurundi agize nk'ikintu iyo none hariya ayo mafaranga kishobora kurihwa bivuye kuri ayo mafaranga. Hari icerekana ko iryo shirahamwe rikora kandi cyemeza neza yuko ribishoboye kandi bazogira ko batanga amafaranga angana n'imiliyoni 100 z'amarundi azoshirwa ku ikonti y'igihugu y'igihugu cy'igihugu cyo nokwita mu gifaransa Trésor Public.
Ahanini abakenyezi n'abakobwa nibo barabwa n'ayo masezerano nk'uko ubushikiranganje bw'imigenderanire buvyerekana. Integuro y'itegeko rigenga ico Burundi bwita kudandaza abakozi riheruka kwemezwa n'inama nshingamateka. Iri tegeko rivuga ingene amashami azotwara abo bakobwa azokurikiranwa, ingene abo bakozi bazorungika amafaranga mu gihugu cabo, ingene ubugize ikibazo ubuserukize bw'u Burundi buzomufasha n'ibindi. N'ibihano birategekanijwe kwishyirahamwe rizotwara abo bakozi mu nyuma bagafatwa nabi canke bagakoregwa amabi atandukanye. Umushikiranganje Albert Shingiro niwe yagiye gusigura iryo tegeko.
Ibintu bijanye n'agatika kazina muntu bija bikingiriwe kuburyo umukoresha azohirahira ngo abakoreshe ibitari muri kontra ashobora gukurikiranwa n'ibyo bihugu. Ya masezerano cyane cyane araba abakozi bato bato abashiki bacu bagenda gukora mu mazu hariya ibyo kurabya abana gukora mu mazu isuku n'ibindi n'ibindi.
Nabo biruko amwe mu mashirahamwe akingira agateka k'abakenyezi abona ko ari urugeri rwo gukora urudandazwa rw'abakenyezi. Maitre Immaculee Hunja arongoye urunani rw'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika.
Ayo masezerano arateye ubwoba yaje kongereza ubwo rudandazwa bazoguma bakoreshwa ahandi kuko bakoreshwa mu buzi butabubahiriza gufatwa nk'abaja cyukujya mu bushurashuzi nta kizohinduka. Barafashwe nk'ibinyamaswa, baradandajwe, barakorewe amabi yose ahanwa n'amategeko mpuzamakungu, harimo uruhara rw'inzego za leta.
Ishirahamwe ry'Abanyakanada rigwanya urudandazwa rw'abantu mu karere k'ibiyaga binini Justice and Equity ryoryo risanga ahubwo amareta yari akwiye gukingira urwaruka ruja muri ivyo bihugu kuko rushitseyo rukubagugwa. Florence Boivin atwara iryo shirahamwe kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika.
La jeunesse est elle qui est visée en premier, donc il faut vraiment
atugaruka nigo rubangamiwa hanini. Amareta abwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kugwanya ubwo rudandazwa rw'abantu. Mu Rwanda baragerageje, ariko mu Burundi no muri Kongo hoho na kamaramaza. Mu matoza yacu twasanze hari n'abakora mu mareta babigiramo uruhara mu gutanga impapuro z'inzira zabo baja kudandazwa. Harabajanwa mu busambanyi, harabaja gukoreshwa ibikorwa biruhisha bagakora amasaha menshi badahembwa, hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amafyigo n'umutima. Birakomeye kuko hari n'abantu ku isi b'ibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga, ariko bashitse muri ibyo bihugu bagaca bajanwa muri ubwo bubisha.
Et dès qu'ils ont passé la frontière, ils sont vendus.
Ubushikiranganje bw'imigenderanire burahumuriza abafise ayo makenga. Raporo y'urunani ONRCT we ton frère rugwanya urudandazwa rw'abantu mu Burundi yerekana ko mu kiringo c'imyaka ibiri heze abagore n'abakobwa barenga 400 bamaze kugarurirwa mu bihugu bitandukanye bya Afrika y'ubuseruko bajanywe mu bihugu bya Arabu nka Oman, Arabia Saudite n'ibindi biciye kubiri n'amategeko. Gushika ubu nta bitegire by'abagiye muri ubwo buryo bizwi. Ubushikiranganje bw'imigenderanire busigura ko bugiye guca butangura kubaharura bohereye kubazoba biyandikishije n'abajanywe n'amashirahamwe azwi. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika.
Urakoze Clavier. Tukivuga ku Burundi, abakenyezi batoye mu vy'intwaro mu gisara ca Bujumbura barimwo abatorewe kurongora imitumba n'abari mu nzego z'igihugu zifata ingingo bavuga ko umukenyezi afise ubushobozi bwo gukora ibikorwa abagabo bakora mu nzego zitandukanye z'igihugu. Ni inkuru twateguriwe n'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Thierry Nishimiye ari i Kigali mu Rwanda.
Byavugiwe mu ruganda rwahurije hamwe abakenyezi bari mu nzego zitandukanye z'igihugu ibujumbura kuri uyu wa kane aho bari baramutse bigira hamwe ico tuma umukenyezi agira ijambo mu bisata by'igihugu bitandukanye bifata ingingo zishimikiye ku iterambere rusange. Bamwe mu bakenyezi batorewe kurongora imitumba bavuga ko byari bigoye cyane kwifatira icemezo cyo kuja kwitoza mu baserukira abandi ku mitumba na cyane cyane ko benshi muri bo baba batize amashuri menshi, gusa bakemeza ko ari intambwe ikomeye ku gihugu kugira abakenyezi mu ntwaro uhereye ku gatumba.
Ariko niko ndiyiweza harageze n'igihe mvuga ibi bintu byanabivemo niko nditoza hagati y'abantu bafite amashuri seranta kinzokero burya abenegihugu nimubiyumvire uko batari barabisha ubwenge kandi burya barabona ibikorwa bikorwa mu gihugu birashoboka ko batora umuntu iyo bamwizigiye.
Bakundukize Viola nawe numwe mu barongoye ihuriro ry'abakenyezi muri kominisare akabera natorewe kurongora umutumba, avuga ko abakenyezi bafite uruhara runini mu iterambere ry'igihugu. Akaba yatanze akarorero k'ikigo cy'ishure yahawe kurongora cari kigeze ahatemba ashobora kugisubiza ku murongo. Anemeza ko abakenyezi bakiri bake mu nzego zifata ingingo ugereranije n'igitigiri c'abagabo.
Asanga twabakenyezi batatu ku bayobozi 49 tebushake gukora turakora ibintu bikomeye cyane. Iryo shure ryisumbuye ryari rigeze ahatemba ku mwimbu bashaka kugira umukenyezi ntatumusindi zimwe uwo mwaka nyene uwo mwimbu turaduhumba kuri kahani kusa uja kuri piro sentari kusa.
Abarongoye urunani rw'amashirahamwe y'abakenyezi ahurikiye mu bihugu by'ibiyaga bigari basanga leta y'u Burundi ikwiye gushira ingufu mu kubahiriza amategeko akingira abakenyezi no kunganisha amahirwe mu nzego zifata ingingo. Nzoyihera Emmanuela ajeje urunani rw'amashirahamwe y'abakenyezi mu bihugu by'ibiyaga bigari.
Bikwiye mu nzego zose zifata ingingo. Kimwe mu ntangiriro twihaye ni ugushikana kure ijwi ry'umukenyezi kugira ngo amategeko amukingira yubahirizwe.
Umushingamateka Kwizera Efrazi yatowe muri Bujumbura nawe avuga ko abakenyezi bagikumigwa mu nzego zifata ingingo, agasaba abakenyezi batorewe guserukira abandi gushira imbere ineza n'inyungu z'abandi bakenyezi bagenzi babo mu kubateza imbere no gushikiriza inzego biraba igikwiye gukogwa kugira ngo agateka k'umukenyezi wese kubahirizwe. Abo bakenyezi bari mu nzego zifata ingingo banagarutse ku bijyanye no kubahana hagati y'umugabo n'umugore mu kutibagira inshingano z'umwe wese mu birabana n'urugo na cyane cyane ko umurongozi mwiza ahera ku muryango wiwe. Ibyo bikazotuma iterambere rirambye rigerwaho byoroshe nk'uko babishikirije. Mu Burundi kandi umugabo w'abakenyezi ufite uruhara runini mu iterambere ry'igihugu kuko ugizwe n'ibitigiri bingana na 55% n'ibice 2% by'abanyagihugu bose babarugwa mu Burundi. Mu Burundi kandi ibitigiri byerekana ko abakenyezi bari mu myanya ifata ingingo mu nzego nkuru z'igihugu bingana na 38%. Cyerive Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Murabandanya kumviza iradiyo y'Ijwi ry'Amerika. Amakuru twateguriye arabandanya. U Rwanda rwarafunguye umupaka warwo na Uganda mu ntango z'umwaka, inyuma y'imyaka irenga itatu wari umaze ufunze, ariko gushika n'ubu ubucuruzi bwo ku mupaka uhuza u Rwanda na Uganda buracacumbagira. Umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kampala muri Uganda, Ignatius Bahizi, yishikiye ku mupaka wa Chanika kwirabira ukuntu ibintu byifashe.
Umuji muto wa Chanika ku ruhande rwa Uganda ku mupaka icyo gihugu gihana n'u Rwanda mu karere ka Gisoro biragaragara ko wasubiye inyuma mu by'iterambere kubera ifungwa ry'uwo mupaka ku ruhande rw'u Rwanda muri icyo gihe cyose. ubusanzwe benshi mu baturiye imipaka batumwa n'ubucuruzi buyambukiranya, ariko iryo fungwa ry'imipaka ryari ryaratumye ubwo bucuruzi buhagarara. Bamwe mu bacuruzi bo muri Cyanika babwijwe irya Amerika ko nubwo imigenderanire yagarutse n'ibicuruzwa bimwe bituruka muri Uganda bikaba byarongeye kwemererwa ku masoko yo mu Rwanda, ubucuruzi bukiri ku rugero ruto kuri uwo mupaka.
Ubwo ureba uno bucuruzi buraha, yes bari gucuruzwa bitagaragara nka mbere, ariko biracari on Europe kuko narebeye ta petit trade irimo. Hari kuza abantu bakeya kuva mu Rwanda bari kugura ibintu, ariko nababaza bakagira impamvu ziri guterwa na PCR kiriya gipimo cyo bakigura ku ruhande rw'u Rwanda. Ni ibipimo bya COVID bo baracapima, ariko bagacajinga amafaranga ba mu 5,000. So bariya baje kugura utuntu dukeya tworoshe, bagatinya ayo mafaranga bakagumayo.
Ubu byarahindutse cyane kuko ubu ibintu mu Rwanda birajayo bikanavayo. Wenda uretse ko hari bimwe bitemewe kujya mu Rwanda bitewe na process ziba zisabwa, gusa na bike uri kujyaho twarishimiye Imana kuko bitewe mbere ntacyo cyaje kuko tumeze nabi gucuzwa hasubiye inyuma. Hari ibirayi, amasaka kano kandi ngiye biri kwijayo, gusa n'ibindi byo twa twumva ko byajayo, ibishimbo, ibigori.
Aba bacuruzi batekereza ko imirimo yabo itarimo gutera imbere byihuse kubera impamvu nyinshi zibangamira abacuruzi bato bato, ari nabo batuma ubucuruzi ku mipaka butera imbere. Kimwe n'ibindi byahindutse n'ibyo gutanga imisoro, ibicuruzwa byemerewe kwambutswa, hamwe n'ibindi bikenewe bitari biriho mbere y'ifungwa ry'umupaka.
Aba bantu ba retail ba petty business baraza gashikira gasoda bubiri gutyo, abo nibo batumye ubucuruzi buhimba, aragura kamwe nka kandi asubire yagashinga ikazi.
Kuko hano ahantu bapimira ibintu by'amasaka, ibishyimbo, ibigori, hari abafite ibyuma bibipima ngo biragaze kubona nta burwayi birimo. Kandi rero kubijyana mu Rwanda batubwira bati mu mukoza mwaje gupimisha kwaza mu byabo biragaza ko ibyanyuze byabuze mu bipimo ko nta burwayi byateza. Ubwo iyo tubizeye nabi utazi ibyo bipimo gusa kuzama uzasura warangiza ukaza gusorera kuja mu Kigali wanza bipime. N'umuntu mucuruzi wa ngiye ujyana mu gufuma uruhengeri ibyo Gisenyi gusa ko imanza waja i Kigali ubucuruzi bwapfuye batakomeje kuja mu bihumbi. Nasabaga ko
Bwana Sam Mpakani, umuyobozi wungirije w'umuryango w'abacuruzi ba Cyanika, yabwijwe irya Amerika ko uburyo bushya bwo gusoresha ku mupaka no kutagira ibikoresho bigenzura ubuziranenge bidindiza ubucuruzi kandi bigatuma buhenda cyane.
Uko mbere uko kiriya byari bimeze turafunga imipaka, ubu birakomeye. Uko kiriya twarambuka bazanaga ibintu hano ku mupaka, ugahita uja muri biriya byangwa bikamera ku ijana, ukajya ugasora ku mupaka bikagenda nta kibazo. Ariko ubu ngubu bisaba ko usora mbere ibintu bitajya utari warizana, wamara gusora bakwemera kubizana. Urumva ni process ndende, usora gusora nka saa moya gusa kwemera kubyambutsa nko masaha 10 n'ebyiri ubura exit. Urumva saa 10 n'ebyiri exit usaba kuza gutakira, urumva namaze iminsi ibiri.
Nk'uko bitangazwa n'abayobozi bo mu karere ka Gisoro gahana imbibi n'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mupaka wa Bunagana, abacuruzi bo muri ako karere bahuye n'ibibazo bibiri. Bavuga ko nyuma yo gufungura umupaka wa Cyanika ku ruhande rw'u Rwanda uhuza u Rwanda na Kongo wa Bunagana, ari nawo ibicuruzwa byinshi n'abantu batari bake banyuraho, nawo waje gufungwa n'ubuyobozi bwa Kongo kubera intambara zibera mu gace ka Rutshuro nyuma y'uko inyeshyamba za M23 zigarurije uwo mujyi. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Mukanya turasozera ibiganiro byo ku isaha, ariko imbere yaho reka tubibutse ingingo nkuru zazigize aya makuru twabwiye ku Rusiya watangaje uno munsi kuwa kane ko gisirikare cyabwo cishe abasirikare ba Ukraine barenga 200. Twabwiye kandi muri izo nkuru ko abakardinali b'idini rya Kiliziya Katolika bava mu bice bitandukanye byo ku isi bazakoranira i Vatikano mu mpera z'indwi. Aya namwe makuru rero twabashikirije nshuti, rero mwese mwaduteze amatwi mukunda radio ijwi ry'Amerika turabashimiye cyane gose ku kanya mwatoye kugira mukurikirane ibyano byacu turashimiye engineer Joe yadufashe mu hinga by'izuma tukadushimiye kandi na Nadia yadufashe kwegeranya ibiganiro twashikirije turashimiye kandi n'abaduteze amatwi bose mubandanye kandi mwumviza ibindi biganiro bya radio ijwi ry'Amerika turabifurije umugoroba mwiza n'amahoro mubanye.